naho umushikiranganje wiga cha leta yemeje ko yinjiye amafaranga arenga yarategekanijwe mu mwaka wa 2017 Domiciano ndiyo kubwayo yemeje ko ubwo bushikiranganje bwagize ikibazo cy'uburyo kugira buduze ubutunzi bw'igihugu
kwari mu mwaka wo kuvuga tutereka tunagura ubutunzi kunagura rero bisaba ku ruhande rumwe y'ukugira uburyo ku rundi ruhande kandi ukanabutanga rero twari dufise uburyo kumbure bufise aho bugarukira mugabo twaragerageje kubukoresha neza uko bishoboka byose kugira ngo umwaka urangire imirimo iri kirakogwa neza ubu rero murumva yuko muri iyo ntambamye y'uburyo buke twovuga tuti twarakoze mu ntambamye ntiyaheze n'ubu buryo so kuvuga ngo bwaciye bwiyongera cyane bose naho tubona yuko biriko biraza
ikindi iyo mushikiranganje yemeje ko ari intambamye n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro ari nacyo gituma usanga ibiciro by'ayo mafaranga bidasa ahagurishirizwa ayo mafaranga nko mu mazu aho bayavunjira biro do change mu rurimi rw'igifaransa no mu mabanki
amafaranga y'agaciro iyo dukeneye kugira ngo dushobore gukura ibidandazwa hanze bishobore kuza yari make abaye make nyi rero tugahava dusanga kumbure n'ibidandazwa biza nabyo ntibiza ku bwinshi na ya makori kumbura ciye mu kigobe agaca ashobora kugabanuka turiko turakora kugira ngo turabe yuko tuguyiza ayo mafaranga y'agaciro kuko amafaranga y'agaciro ntiyamuka kubikiyamuka kubigogwa tuba turiko turakora kugira natwe duhindukire ntitugende gusa gukura ibidandazwa hanze ariko natwe tubijyane hanze bize bitwinjirize ayo mafaranga
kiretse izo ntambamye uyo mushikiranganje yemeje ko igigobe kijeje gutororokanya amakori n'amatagisi gifite ingorane yaho bakorera ngo kuko aho abacisha ibidandazwa hose atabiro vya OBR bihari mu gihe yemeza ko hakiri ibibazo mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu umushikiranganje w'igigega cya leta yizeye ko ifaranga ry'u Burundi rigiye kugira agaciro afatira ku mwimbu wabonetse mu gihugu
mwimbu ushimishije mwimbu w'ibiharage mwimbu w'ibiraya mwimbu w'ibigori mwimbu w'amasaka agira ndabamenyeshe yuko ikigobe iyo kiba cyari kiteguye cyaca kitubwira amafaranga y'agaciro yasohoka kugira ngo twinjize ibiraya kugira ngo twinjize ibiharage kugira ngo twinjize ibigori n'umuceri byose n'ibiharuro usibye kubizana ubikuye hanze uno munsi ayo mafaranga aca aja ngaha sho kuvuga ngo warinze kudandaza hanze kugira ngo yinjire ubu ndayasohoka kugira ngo ababwire yuko bazoce babiduharurira mu kigobe rebe no muri berbe batubwire amadevize twinjije biciye mu mwimbu wiyongereye muri aya mezi yonyine
ikindi afatira kugira yizere ko uburyo buzoboneka eka mbere n'amafaranga y'agaciro muri 2018 nicukugwa ry'ubutare n'umwimbo w'ibitegwa njabukamazi
hari wundi yabajije ikibazo ati ariko hari imbwa ubutare hirya no hino none bwo bwo ntibuzobye ico buza mu mwaka w'ihumbi 2018 iyo ndiko ndatembera mu misozi cyangwa numenye ikawa zamye neza n'ijuru ryaguma rimeze neza ikawa ziri ikawa no kuvuga amadevize icyayi no kuvuga amadevize kandi murazi yuko mu myaka yahera ikawa yaduca mu ryahumye ikagenda hanze tutazi ngene yagiye ubu hari ingingo zafashwe ku buryo bw'uko iyo kawa izoguma ngaha igumye ngaho igasohoka neza amadevize iminsi 365 ndashobora gukora itangazo
ubwo bushikiranganje bwemeje ko mu mwaka wa 2017 hinjiye amafaranga angana n'imiliyaridi 275.5 n'ibice 72 mu gihe hari hitezwe amafaranga arenga imiliyaridi 720 n'imiliyoni 287 y'amarundi umushikiranganje w'igihugu cya leta akemeza ko ibice 95% by'amafaranga yinjiye mu kigega cya leta yakoreshejwe Raymond Zimana, Ibujumbura, Ijwi rya Amerika.